Ele Nisbe de América. Isubye America ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC tubahaye mwiriwe mwese nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo mu biganiro byacu byo kuri isaha no musiko wa kabiri abarundi bahimbaje ku nshuro ya 28 iyemezwa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi
birinde kuba banjana n'abaja na kare barayamaze ngo byongeye ingeso y'urugo iyo bakurundi twirinde gukurikira ubwije mu guhurumbira imico n'imigenzo y'abakava mahanga.
Uyu ni Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza mu birori vyo guhimbaza iyemezwa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ku nshuro ya 28 vyabereye mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi uno musi wa kabiri. Turavuga no kwitangazo rya leta ya Amerika risaba abantu kuba maso kubera hashobora kuba ibindi bitero mu minsi ya vuba inyuma y'igitero ca bihevye cahitanye abantu 21 ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi. Turavuga no ku bibazo vy'impunzi z'abanyarwanda mu buseruko bwa Congo. Tubafitiye n'ikiganiro kira uno musi kwa kabiri mu ijoro Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arashikiriza ijambo abanyamerika rivuga uko igihugu cifashe n'imigambi yiwe yo mu bihe biri imbere. Nubwa kabiri azobashikirije iryo jambo kuva ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu. Tubamenyeshe ko muza gushobora gukurikirana iryo jambo rya Perezida Trump mu gihe rizoba ririko riraba ku rubuga rwacu rwa Facebook akarongo agakwego radio yacu igihe cy'isaha 10 zo mu ijoro mu masaha mu Burundi no mu Rwanda. Nyuma yuko Perezida Trump ashikirije ijambo ryiwe abademokrate baraza kwishura inyishu yabo nayo nyene muraza gushobora kuyikurikirana mu gihe izoba iriko iratangwa ku rubuga rwacu Facebook agakwego radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho no musi kwa kabiri abarundi bahimbaje ku nshuro ya 28 iyemezwa ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bihagarikiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku rwego rw'igihugu. Ibirori byo guhimbaza uwo munsi mukuru byabereye mu gisagara cya Gitega hagati mu Burundi, gisagara giherutse kwemezwa kuba umugwa mukuru wa politiki. Mu majambo yashikirijwe umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yasavye ibihugu bibanye n'amakungu kunga ubumwe n'u Burundi muri uno mwaka. Abarundi baba hanze y'u Burundi nabo Pierre Nkurunziza yabasavye kureka gucafuza isura y'igihugu. Ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Ubwo n'urimbo bw'abarundi rwariko basamiranira ku kibuga cy'umupira titiri ingoma mu gisagara cya Gitega ahabereye ibirori byo kwibuka imyaka 28 heze hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ivyo birori byari bihagarariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza, byatangujwe no gushira ingori z'amashugwe n'inzego zitandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu ku cibutso cy'ubumwe bw'abarundi mu gisagara cya Gitega. Umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu yibukije ko ubumwe bw'abarundi bwamye kuva kera narindi. Perezida Nkurunziza yavuze ko amazimwe y'amacakubiri yazanywe nabo yita abakoroni ndetse n'abadoma ku rutoki.
Abakoroni bamaze kubona ko vyabataye kuwa amazi baciye bahindura umukenyuro batangura umugambi ugayitse wo gucanishamwo abarundi. Bararema kandi bararemendanya amazimwe yuzuye umwijima n'umuzimagiza bacanishamwo bene mugabo umwe bisunze amacakubiri y'ubwoko yamomekerano. Ako kabi na kabi bivyari mu maraso y'abakoroni kuko iwabo amacakubiri n'urwango vyari igitero citabirizo. Akarorero ni nko mu mubiri amacakubiri yiraye akaba ari nobo kandi baje gutwara u Burundi nk'abakoroni.
Naho ibwirizwa shingiro riherutse guhinyanyurwa zimwe mu ngingo zari mu masezerano ya Arusha zigateshwa agaciro, Perezida Nkurunziza avuga ko amasezerano ya Arusha ari amasezerano yaje gusanasana ubumwe bwari bwahungabanye hagati y'abarundi.
Amasezerano ya Arusha hamwe n'amasezerano yo guhagarika intambara burundu yaje kunywanisha abarundi abahoze bagwana mu nda. Intambwe zose zitekanijwe muri ayo masezerano twarazishyitse ko inzego zose zitekanywa n'ayo masezerano ziri ku kivi atanu makumiriwe.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimiye bimwe mu bihugu n'amashirahamwe vyagumye bifasha u Burundi igihe hari abandi bari babuhaye umugongo, acasaba ababanyi n'amakungu kunga ubumwe n'u Burundi.
Twaduteye akamo rero n'ibindi bihugu bashaka gushyigikira imigambi y'iterambere bagende no munsi n'abo n'umunsi mukuru turabatuye.
yuko abantu twafashe ingingo uko tubaye umwe nabo basigara inyuma tube umwe kuko twarakiniraniye turi magiraniye
babera umwaka wo gukomeza ubumwe hagati yacu babera umwaka wo gukomeza ubumwe hagati yacu n'ababanyi kandi tube umwaka wo gukomeza ubumwe hagati n'amahanga
turashimiye cyane n'ibanki ya Afurika y'iterambere badushyigikira mu migambi myinshi mu burimyi mu bworozi mu nyubako amabara meza n'ibindi n'ibindi
abicishije migani itandukanye yagize ico avuga ku barundi baba hanze y'igihugu aho yavuze ko batukisha igihugu
abarundi bataye akaranga n'akaranga mutima mu kuvuga nabi no kwambika ibara igihugu cabo na cyane cyane abacumbize mu bihugu by'abakoloni tubasaba gukubitiza gatima mpembero bazirikane ko atawutera ibuye aho yateretse igisabo kandi byibuke ko akabande kabaye imanga kataba indagiro twirinde gutetereza no guhemukira ababuturazi twirinde kuba banjana n'abaja na kare barayamaze ngo byongeye ingeso y'urugo yubakurundi twirinde gukurikira ubwije mu guhurumbira imico n'imigenzo y'abakava mahanga dushime twongere dushigikire yacu
kubijyanye n'umuzo w'umugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega naho nyene yagize ica vuga cahimbaye abanyagitega gusumba ibindi
mu mateka y'igihugu y'abasoko n'abasokuruza umugwa w'urundi wa politike wakundo kuri ngaho bishunga Gitega no micungano yabo murangira mwaratangwe kutishimira ariko no muntu cyo kwishima mishima bize bose kuko tuzanye gano ukinde kwamirisha ko ndabya bwirizwa bishira umugwa mukuru wa politike ko twahitwe igikumu
Ivyo birori bikaba byari vyitabwe na bamwe mu baserukira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu nk'ibanki y'iterambere ya Afurika BAD n'abandi Igitega Fidel d'Antoine Sabimana kubw'ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel d'Antoine Inyuma y'indwi zitatu habaye igitero cy'abihevye cyahitanye abantu 21 ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi harimo umunyamerika umwe ambasade ya Amerika muri icyo gihugu yasohoye itangazo risaba abantu kuba maso imenyesha ko hashobora kuba ibindi bitero muri no misi mugenzi wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi araduha ibindi kuri iyi nkuru
Mu itangazo ibiro vya ambasade ya Amerika Nairobi vyasohoye bisigura ko turere dushobora kubangamirwa kurusha utundi n'ibitero vyabihevye muri no misi ari Nairobi ahitwa Naivasha mu ntara ya Nakuru mu buraruko bushira uburengero bw'umugwa mukuru Nairobi umuji wa Nanyuki uri hagati na hagati mu ntara ya Rift Valley hamwe rero n'uturere dutandukanye dutumbereye hafi y'imbibe za Kenya n'ibindi bihugu bibanyi Iyo tangazo ry'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya rimenyesha kandi kwa makuru y'ukwizerwa rifise yemeza ko abihevye bakora ibitero by'iterabwoba bashobora kugaba ibitero ahantu hari inyungu z'ibihugu bitunze harimo ibihugu bya Buraya, Israel, Australia, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo Ambasade ya Amerika igira inama abantu bose muri rusangi kwama bagavye cyane rwose muri kino kiringo muri Kenya na cyane cyane mu gihe bari mu bibanza bihuriramo abantu benshi uturorero ni nko mu masoko ibanza birimo amaduka menshi yatandukanye mu mu cyongereza amahoteli hamwe n'ibanza abantu bahuriramo basenga abantu bagendera canke ba muri Kenya banasabwa kandi kwitwarikana ntaryo no kumenya ababanyi babo n'imirimo bakora no kubwira abategetsi ikintu canke igikorwa cyose giteye amakenga babonye Misi heze na yahike kiyayise umuvugizi wa Leta ya Kenya yayabishimangiye mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika aho yavuga ku mugambi wa nyumba 10 Leta igiye gukomeza kurusha
kwa mfano uyu gaidi ambaye aliwawa anaitwa Gichunge alienda pale kijijini
nk'akarorero umwihezi yishwe yitwa Gichunge yagiye harya mu muhana wa Ruwaka atangura kubana n'abanyagihugu akaba afise amahera y'umurengera n'ubuzima bw'ikirenga ariko nta muntu yigeze amenya kaza kora kariko abanyagi ihugu bategerezwa kuba maso hari uburyo abantu baronkamo amafaranga buzwi kandi nta kinyegezwa gitegerezwa kubamwo kukora akazi runaka kuko niba yamana ubutunzi yamatora amafaranga kuri M-Pesa ni ngombwa nk'abanyagihugu ko tumenye icyakora n'inshingano zacu kubimenya kandi mu gihe ugenzura umubanyi wawe na umenye ko uzoshingwa ijisho
na wakati unapomchungulia jirani yako ujue pia wewe utachunguliwa.
Abanya Amerika batembelera muri Kenya canke bahaba basabwa kubanza kuyandikisha muri programme ya leta ya Amerika ibaha makuru kubijanye n'umutekano waho bari hamwe n'umuntu washobora kubafasha mu gihe umutekano wabo bangamiwe bikanoroha kubasanga aho bari. Inyuma y'igitero cabereye ku nyubako ya Dusite ku mugwa mukuru Nairobi ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere guheze, umuhari w'intagondo wa Al-Shabab ufite icicaro muri Somalia wavuze ku imvonya mukuru yawutumye kugira ico gitero ari uko President Trump yimuriye ambasade ya Amerika muri Israel Yerusalemu akayikura Tel Aviv. Ibi ntivyigeze binyurana gato muhinga mu bijanye n'umutekano mwenda mbijiwe.
For me it's laughable because Kenya is not involved.
Kubwanje ni ivyo gutwenga kuko Kenya ivyo bibazo vya Yerusalemu ntibiraba kandi ambasade yacu ntayo twakuye Tel Aviv. Iruhande y'ivyo mperuka Donald Trump atari president wa Kenya ahubwo ari wa Amerika, rero inginga fata zitegerezwa kugira ingaruka ku banyamerika sitwebwe. Ivyo bifasha gute gukura ambasade Yerusalemu igasubizwa Tel Aviv?
Tel Aviv
igitero cyo kunyubako ya Dusita cyahitanye abantu 21 harimo umunyamerika umwe. Inyuma y'iminsi nehabaye ico gitero igisirikare ca Amerika cemeje ko ibitero cagavye ku birindiro vya Al-Shabab vyahitanye abagwanyi b'uwo muhari barenga 50. Eroje urika neza Nairobi juri ya Amerika.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Uguhurira mu mashirahamwe y'abagenda mugira basiga birafasha abayahurikiyemwo uno munsi tubayagira ibijanye n'urunani RNG plus ruhurikiyemwo rugwaruka rurenga amajana 5 ugenda mugira basida mu Burundi. Abanywanyi barwo baremera ko hari kinini bungutse kuva barihurumbiye na cyane cyane ko basanze bose hariho ibibazo bibahuza gutyo bagahanurana bagahanahana inyigisho hamwe n'impanuro zikenewe. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Francine ndiho kubgayo.
Bararenga amajana 5 abo banywanyi burunani RNG plus rugira rumara imyaka 15 rubayeho rurikiyemwo ugwaruka go mu mihingo itandukanye y'u Burundi. Fabien Ndikuriyo ni wahagarariye RNG plus imbere y'amategeko aratubwira muri make ingene gwagiyeho.
Hari hayandi mashira hamwe y'abagenda mu mugera wa SID, hakaba hariho nayandi mashira hamwe yakora mu kugwanya umugera wa SID. Mugabo aho hose ugwaruka ntigwabona ikibanza cago, rero muri uwo kaneho bavuga bati birakenewe yuko natwe turonka ikibanza cacu, twumva yuko hari ahantu twoja tukisanzura tukumva yuko ari twebwe yuko turugwaruka ikibanza cacu kikaboneka. Kubera yuko ari gihe wasanga uri mwishira hamwe mugabo ijwi ryanyu rikamigwa n'abandi bantu kubera yuko wasanga umenga ugwaruka ntiririko rurafatwa nkankama.
Kugira baganire bijanye n'amagara yabo baratunganya amanama kenshi bagashobora no kuganira imigambi ya kazoza nkuko Fabien Ndikuriyo abandanya bituganirira.
Buri kwezi haba hari hategekanijwe amanama kugira ngo duhurire hamwe ganiro kukuntu tubayeho ku buzima bwacu bwa misi yose na cane cane ukuntu tworaba amagara yacu kugira ngo tubeho neza. Hama ejo mu misi za bamwe muri twebwe bafise imiryango, hari habandi bazoshinga imiryango, rero ivyo biradufasha kubona yuko ubuzima bushobora kuba bufise intumbero kandi ubuzima bushobora kubandanya neza mu gihe we wihaye intumbero. Rero ivyo birafasha bamwe bamwe bategerezwa gushinga imigambi yabo gutegekanya imigambi kandi bakayikora neza. Usanga uko umuntu aje ubwa mbere atariko agaruka ubwa kabiri, ugasanga agarutse nk'ubwa kabiri ubwa gatatu ugasanga ni wa muntu yiyugurura sigaye yiyugurura sigaye yavuga. Ngaha turafise ukuntu twitana ati wogira upfe n'umugera, numva tukabivuga hagati yacu. Hari n'igihe nyene usanga turi na mwibarabara ugasanga turabivuze ugasanga abantu barahindukiye baraturabye kubera nyene ukuntu tumaze kwiyakira. Ugasanga psychologiquement biriko birafasha kubera yuko iyo mu mutwe bitameze neza niho byose bica bipfira.
Twaranaganiriye na bamwe mu gwaruka ruhurikiye muri ugo runani bemeza ko hari byinshi bahungukiye cane cane gutinyuka bakavuga ivyabo.
Hari haciye nk'umwaka maze kwinjirayo baragerageza kunyegera abo bagenzi yanza gusanga bari mu runani rwo gwaruka rugenda n'umugabo wa sida baragerageza kunkwega buhoro buhoro kugira hanze ndaja mu bandi mugabo mu ntango byari bigoye vraiment ko banyegera cyane ko nja mu bandi numvume ngo na undi muje na hariya bagenda nubira basita ariko uko nagenda ndahaza buhoro buhoro nagiye mbona ko ntari jewe jenyene nagiye mbona hari nabandi uta bari bakiriho kwiyakira bice binzamuko ndavuga nti ndashobora kwiga ndashobora gushika ku ndoto zanje ndashobora kubaho nk'abandi bana kandi byo kuri ndiho ubwoko mwizi uyu munsi
maze kwegera muri RNG PC nkabona urundi gwaruka rumeze nkanje turonka inyigisho Chandavuga ati na kundi ndi bubigenze chandabyakira uko icyo novuga gishasha twaba dufise kuri twebwe kwanza twebwe twarashoboye kugirirwa ubwo buntu bwo kumenya akamaro ko gufata umuti neza tumenya ingene ushobora kwigenza kugira ubandanye ubaho nk'abandi bantu bose urumva icyo cyonyene ndumva yuko gikwiye hama urundi gwarukana abo tukarufasha kuruhimiriza kwikingira abatarandura n'abamaze kwandura nabo tukabihimiriza gukurikiza impanuro za muganga.
Ugo gwaruka gwemera kuba hafi ya bagenzi babo abatarashobora kwiyakira gusumba hageze aho aribo baje kwigisha mu miryango igifisi ingorane y'ugutahuza abana babo ko banduye umugera wa sida. Francine ndio kubwa ibujumbura kubwijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Atijuje ya Amerika Washington DC abanyarwanda b'impunzi mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko leta y'u Rwanda ishaka kubatahukana ku nguvu barabihuza n'ibitero bavuga ko bigigwa kuri bo muri iyi minsi bavuga ko u Rwanda ruri nyuma y'ivyo bitero rufatanije n'ingabo za Kongo n'imigwi yitwara nk'igisirikare nivyo umusana Narcisse yasobanura mu kiganiro muri sanga cyaremeshejwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi musana numwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho Kayumba Olivier umunyamabanga ntayegayezwa w'ubushikiranganje bujejwe ibikorwa byo gutabara mu Rwanda ahakana ko impunzi zitocurwa ku nguvu musana ni watangura avuga
kuva ku itariki ya 25 26 28
ubwo ni mukuye kweza ayo matariki uvuze
kwezi kwa 12 kuri mwaka ushize nyine 2018 ebereye ikarende yayobowe n'umukoloneli wo mu ngabo za Kongo witwa Kabundi
yari inama ya gisirikare
iyo nama abari bayirimo ni imitwe yitwaje ibirwanisho yo muri Kongo hamoni yamwe mu ngabo z'u Rwanda ndetse no mu ngabo za Kongo iyo nama rero yamaze iminsi ine kama yoborwa n'umukoloneli nyine Kabundi ubwo ane wazanye ibikoresho by'intwaro harimo imbunda amasasu imyenda ndetse n'ibiryo bya gisirikare umugambi amaze kunoza aho ngaho ikarende noneho ku itariki ya 29 ku 28 nimugoroba bari bagezeho bita kwiharama ngo ni muri ruco nyine no tabirike ya harama bagera ku mugoroba bahica abantu bakeya ndetse mana bene igihugu noneho ku itariki rero ya 29 irizina hava igitero gikomeye cyane ku itariki ya 33 aricyo cyashegeshe cyane faringa bahica impunzi nyinshi bahatwika amazu amashuri abanza n'ayisumbuye ibi bintu by'abaturage ndetse n'imirima imwe n'imwe irasahurwa ubu icyo gitero rero uko cyakomeje aho ngaho ubwo kuva kuri amatariki ya 30 kuva ku itariki ya 31 rero kugeza ku itariki ya 4 ubwo habaye byo guhiga cyane impunzi mu duce twa Nyarubande habit no ku rupangu kuri faringa ya mbere faringa ya kabiri barakomeza bajya za bucanataka sa kitunda bajya na za musumba aho se mvuga ni muri shoferi ya bwito na bucanataka nabivuze nayitwa ku muderi ndetse ubwo bazenguruka n'ikibaya kinini cyane giteye n'ibigori cyasenge bahigahiga impunzi aho zari zahungiye
ariko se Narcisse we iyo uvuga iby'inama za gisirikari uzibwirwa n'iki kuyo nibwira ko ibya gisirikare bibara amabanga
tumaranye igihe n'abaturage ba Kongo banavuga imvugo y'ikinyarwanda muri iyo mitwe ya za nyaturana groupe ya ingo wa Gido ako cyane cyarumenya tura harimo abavandimwe twabanaga baje kugurwa nyine urebe ni Kigali yayikoresha cyane iyo nama kuko nayitangaga amafaranga yo kwikoresha hamwe na iki gihugu cya Congo bari bayirimo rwose abavandimwe kubona nyuma yabo baje kugirana ibibazo hamwe n'iyo mitwe yo nayo kwa Gido nyine ariyo NDC nduma bavamo batubwira amakuru uko byagenze kuri iyo nama yari imeze n'ababayoboye neza barifu nta gitangaje kirimo kose bifitemo abantu nyuma kandi mbese abanyarwanda bamugira inanga kera cyane.
Jean Claude we
Karame,
ufite akabazo cyangwa igitekerezo? Ese uri hehe?
Ndi ku kazi i Rubavu
mu Rwanda.
Igitekerezo mbona njyewe nako ni nk'ikibazo, ikibazo dufite nk'abanyarwanda ni ikibazo cy'uko umunyarwanda nta bwisanzure afite. Hariho cyacu n'ingufu z'umurengera buri muntu wese, hariho amategeko atuma buri munyarwanda wese aca bugufi.
Niko se Jean Claude bihuriye n'impunzi?
Bihuriye impunzi nyine buriya nuko hari uburahajya ugira amahirwe agira yacye cyinjiye ku byo mba ndeba uburyo tuba tuyobowe, uburyo tuba tubayeho nuko umuntu aburiya y'umuntu yakwigendera kubera ikibazo cy'ubuyobozi ikandamizwa ryo rirahari.
Noneho duhamagare Rukera Ndanga.
Ngo merere i Kigali mu Rwanda, nanye ndi muntu
yo mu Burundi.
Yego izamuye nyenda abana rwose barazirenganya cyane nkuko ari kuzitoteza kagira saba agira gute mu kuzihohotera ari kuzimu uburenganzira bwazo ntabwo zakwifuza kuzitaha icyo zahunze kitararangira kuri uwo muntu ahunga igihugu afite ikintu kiri inyuma ye ntabwo yataha icyo cyamukurikirana kitararangira abafite uburenganzira bwe bwo kuguma aho ngaho yahungiye azasubira iyo yaje ava yahunze cyararangiye rero nk'abo ngabo mba numva ari abantu badaha uburenganzira bw'umuntu cyangwa amuha agaciro ke. Niyo mpamvu rero njye nagira nti izo mpunzi rwose barebe uburyo zazirengera zikabaho mu mahoro zigatiza ndetse zikabona umutekano wayo.
Noneho hari na Khaled Bizimana nawe wanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika ati birababaje cyane, ONU ikwiye kugira icyo ikora ifatiye ku myidogo y'abanyagihugu. ONU ibakorera iki?
Dore rwose urebye nta kintu dukorera na mba na munisiko iri n'ahangaha, ntacyo yamaze twarashwe irebera aho ngaho ibuguri baturasanye. Ubwanjye nihamagariye muri munisiko mvugana n'ushinzwe igikorwa cyo gucyura impunzi kwa muri serivisi service ya DDR. Noneho ndabwira nyamuneka ko impunzi zashize aha ngaha hakarimo n'abenegihugu barimo kuraswa bigende bite nyamuneka mwatabaye hakiri kare. Barambwira ngo ntabwo ashinzwe kurinda impunzi ngo nakungwa MONUSCO ntishinzwe kurinda impunzi ngo ahubwo ifite misiyo zo gucyura impunzi. Nubwo namusubizaga ni ntibirabaje kubona idafite misiyo yo kurinda abaturage n'ibyabo. Noneho rero niba muzi uko ishinzwe gucyura impunzi ndetse naho muzacyura imirambo telefone yarayifunze birangira aho ngaho.
Nihamagarire Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema ni ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Mu magambo makeya impunzi z'abanyarwanda Kongo ivuga yuko bakiri ibihumbi 217 HCR ikemeza ko bashobora kuba bagera mu bihumbi 223 ko ari benshi kandi iki ikintu kitwa ubuhunzi mu Rwanda cyararangiye.
Urashaka ko ngusubiza kuri iyo mibare?
Oya, kuri icyo kintu ni impunzi cyangwa si impunzi?
Ubundi urakoze kuri icyo kibazo. Ubundi ubuhunzi ku banyarwanda baba mu mahanga ko n'ubundi bagomba kuba bari mu mahanga kugira ngo bitwe impunzi, statu y'ubuhunzi yararangiye kuva kuri 31 kuboza 2017. Ubungubu ntabwo bakitwa impunzi kuri leta y'u Rwanda. Ni abanyarwanda batuye nk'abo ngabo uvuga batuye muri Congo, ni Congo uko tubifata,
ariko bo bagakomeza bakiyita impunzi.
Sinzi ukuntu nabyita, ariko kuri twebwe ntabwo tubabara nk'impunzi kuko byararangiye. Sinajya gusubira mu mateka y'ukuntu urugendo rwo ku rwa secession clause rwa urugendo rwo rwagenze, ariko uyu munsi ntabwo leta y'u Rwanda ikiyita impunzi, n'abanyarwanda batuye hanze.
buriya leta y'u Rwanda ishobora kuba za pasiporo mbese ibyangombwa by'u
Rwanda cyane rwose birakorwa ni ibintu bikorwa mu bihugu byose abo banyarwanda barimo duhereye muri Congo nyine aho bari ikinshasa barahabwa pasiporo abahageze abari Brazzaville barahabwa pasiporo abari Zambia Malawi ahantu vuba tuzafungura ambasade cyangwa se yaranafungutse Mozambique na Zimbabwe aho hose niho bari benshi nziza ko na Namibia bahari naho iyo badusabye pasiporo bica mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka pasiporo zirahabwa zirabahaye no muri Cameroon kugeza ubu ngubu nta kibazo twari twumva.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Olivier Kayumba ni umunyamabanga uhoraho wa Minema, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Musana Narcisse,
ndakumva rwose Kayumba wabumvishije
urumva rero nyine ko urumva ko muri abanyarwanda bari mu mahanga ntabwo muri impunzi.
Ndakumva rero wumva rwose ati aho munisipi cyori kazana ngo bakajyana mu tobo bava muri iki gihugu cya Kongo bitwa iki kwari abanyarwanda bacitse igihugu kwari amabandi kwari iki babajyana mu tobo bajya kubakoza iki ese ubutaka bwa Kongo Kongo bwa yemera ino mibare 212,000 Kongo yemeza ibyo Kongo kwari igihugu babanye muri diplomasi byose banagenderana iyo bayebaje Kongo babwira ko abantu bari ku butaka bwayo bitwa iki ansubiza aho ngaho niba zi neza niba ari rosortifa etranje nk'upaye w'icyo gihe ngo abanyamahanga bujije ibyangombwa ku butaka bw'ikindi gihugu bafite za pasiporo abo ngabo Kongo yavuga ko ije magana birenga gutyo za 212,000 birenga Kongo bagira ko bahara bitwa iki ansubiza aho ngaho.
Olivier, wamwumvise impungenge ze?
Sinamwumvise neza, ariko iyo mibare arimo kuvuga niba we ayiziranyeho na Kongo, twebwe mu biganiro na Kongo ntacyo baratubwira kuri uwo mubare.
Mweruka kuganira ryari Bwana Kayumba?
Tumaze igihe tugomba kuganira, ariko kubera impamvu z'iwabo bibaye ishuro ya gatatu basubika inama twagombaga kugirana ku byerekeye icyo kibazo cy'abanyarwanda batuye muri Kongo, ariko ni ku mpamvu zabo banza kubera n'amatora bari barimo n'ibintu byinshi tutazi, ariko twebwe tubitayari kuva hashize umwaka nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ko nta kibazo kuganira na Kongo kuri biriya bibazo by'abanyarwanda, nta kibazo kabisa bihari.
Narewe,
yego, ndi kubumva.
Dufite rero abatumirwa babiri, Kayumba Olivier umunyamabanga uhoraho wa Minema na Musana Narcisse umwe mu bayobozi b'impunzi z'abanyarwanda muri Kongo. Urabaza ikibazo nde?
Reka mbanze nabaza ni Rwigema ninde Kagema wo mu Rwanda?
Ni Kayumba.
Kuko Kayumba we Kayumba numvisha avuga ngo iyo mibare ngo Narcisse ari kuyivuga ikuye he, kandi byo byasohotse no mu binyamakuru kuva kera, byasohotse mu binyamakuru kuva kera. Ahubwo njyewe ahantu we avuze ngo bashatse kuvugana na bakongomani kuva kera, aho bari baheruka kuvuganira nabo bari bafite impunzi zingwe z'abanyarwanda. Ikindi kuki bumva ko gucura impunzi ku ngufu ari wo muti batamanje, ahubwo bashaka umuti w'igituma abo bantu banga kuja mu Rwanda?
Leta ya Kongo ntabwo yigeze itwandikira ngo dufite umubare w'abanyarwanda bangana gutya. Kimwe cya mbere, ubwa nyuma aho duherukanira kuvuganira na Kongo, ikibazo cy'imibare cy'icyo twaganiriye, twaganiriye ku kibazo cyo kuvuga ati abanyarwanda bariyo bari muri Kongo bazataha gute. Nta muntu ucyura umunyarwanda ku ngufu rwose, umunyarwanda aratahuka ku bushake, ntashaka kuguma mu gihugu arimo kubera imirimo arimo n'ubushake. Ashobora kuba yahamaze imyaka atagishoboye kuza mu Rwanda ngo habe ngo yongere atangire ubuzima, afite ubundi buzima abamo aho ari, nta kimubuza rwose, n'urujya n'uruza bamugane nta kibazo dufite.
Tusubire tubibutse kubakurikirana ibibera muri Amerika. Kuno munsi kwa kabiri mu ijoro, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aza gushikiriza ijambo Abanyamerika rivuga ko igihugu cifashe n'imigambi yiwe yo mu bihe biri imbere. Nubwa kabiri azo bashikirira iryo jambo kuva ashikiye amabanga y'umukuru w'igihugu. Tubamenyeshe ko muza gushobora gukurikirana iryo jambo rya Perezida Trump mu gihe rizoba ririko riba ku rubuga rwacu rwa Facebook, radio yacu, igihe cy'isaha 10 zo mu ijoro mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. inyuma yuko Perezida Trump ashikirije jambo ryo ba demokrate buraza kwishura nyishu yabo nayo nyene muraza gushobora kuyikurikirana mu gihe izo biri ko iratangwa ku rugo rubuga rwacu nyene Facebook radio yacu. Amakuru n'ibiganiro twaje bafitiye muri aka kanya hani bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye ingenieur adufashije mu buhinga bw'ibyuma na Fasil Gebeyehud yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Uwabihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoma ikuba nanje Dideniyongabo. Mugibirihe byiza.